nzamba
nzambira samirana
amakuru na Parfait Mudasigana.
Nabura mukije mwese muri ko muradukurikira sangwe kaze nchuti bakunzi baradio nzamba gatika kawe mu makuru wa kuri wa 14 Kigarama 2020 inosa ku bw'Imana ni watuma ano majwi abashikira ingingo nkuru nkuru ziyagize ubwicanyi bwabaye ndanse mu Burundi muri imisi muri mukiringo cy'umunsi umwe gusa ukuri uyu wa Mungu abantu batatu baragandaguye mu ntara zitandukanye mu muhari waharanira gato y'akazi na muntu mu Burundi iteka bagasaba amatohoza yigenga kuri ubwo bwicanyi bwabaye ndanse muravyumva mu kanya naye mu bijanye na politike leta ya Varisitu ndayishimiye iriko iragerageza guhenda abanyagihugu mu kubahamagarira kuja mu mabarabara kwiyamiriza canke gushigikira ibikogwa vyishiramwe mu z'amakungu ONU muraza kumva mwido nido ukumwe mu banye politike batavuga mwana leta uko abisigura mu mpera zano makuru naho dukubitira mu gisagara ca Bujumbura neza na neza muri quartier ya Kibenga aho muza kumva ko imyidogo ari myinshi mu banyagihugu bahaba kubera iyo quartier yubatswe hadakurikijwe amategeko agenga ibisagara kaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
nasokora mutano ngira kubifuriza ikaze muri kano kanya inkuru imwe ukwayo abantu batatu baratowe bishwe kuri uyu w'Imana mu ntara za Bujumbura Gitega na Rumonge umwe numukobwa yatowe ikiziga mu nzu itaruzura muri zone ruyaga muri komine ya Kanyosha niyamenyekanye uwari we uwundi n'utwara ipikipiki yatowe muri komine Makebuko intara ya Gitega uwundi nawe n'umuhungu w'imyaka 15 yishwa cumiswe n'umubanyi we w'imyaka 18 muri komine ya Rumonge umuhari wagateka kazi na muntu mu Burundi iteka usaba amatohoza kuri ubwo bwicanyi bwarenze urugero Emmanuel Nibizi n'icegera cy'umukuru wari Gitega
anye atankunzi bwanwe wese kandi bakigisha kubahana umwe wese akubaha uwundi urabona ko bitabaye ku bantu bafite icyo bapushanga mbe n'abantu ubona wumbuni ngo umugabo n'umugore umwe yishwundi umwe asanga ubona yuko aho umuntu avuga ati umwe ariko bikwiye guhagarikwa n'amategeko bakaba bakibanza abo kuri ibyo byose bagahagarikwa bagahanwa kenshi hari ibyo usanga ntibamenyekane nk'ibigoyo hariho guhana ubutungane bukora abashobora kuraba mbega uwo muntu yamye hehe nta benshi yari ababicwa bahora bakegwa ubwoba kuba yuko haba ariho ibiro byahora biba ugasanga hari n'abausanga babatafiibyo bapfa mugabo yo ari guhana umuntu akitwara bagaca urubanza koko ntibabe ndi uko hari uwo usanga yitwarira uwundi mugabo ukeye naho yaba yamwagiye amutegwa ngo ati jewe ngo kwica ngo ubwami agasanga akintu agiye abasho bamugira rero ibyo byose biri mu matohoza y'amatohoza akora koko bushobora kumumenya bagahana uba yabikoze
ibigo navyo byahora bifasha Uburundi bisabwa bishimitse kudatezurira na gato abantu bo mu nzego za leta y'Ubujumbura bagirizwa ubwicanyi n'andi mabi byakozwe kuva mu mwaka w'2015 mu Burundi na kamo gategwa namwe mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike mu Burundi yiyamiriza ukudahana mu Burundi byabaye ndanse mu cegeranyo basohoye uyu munsi inyuma y'imyaka 5 abantu bagandaguwe isinzi mu ijoro ry'uwa 11 na 12 umwaka w'2015 Pacifique rinahazwe arongo ishyirahamwe FOCODE rimwe muri ayo mashyirahamwe amenyesha ko imiryango y'ababuza babo muri ubwo bwicanyi ibandanya gusaba ukuri n'ubutungane umviriza Pacifique rinahazwe
Itangazo twarisohoye inyuma y'ikiganiro cyateguwe n'aya mashyirahamwe ane mu ntumbero yo kwibuka abahitanywe n'ubwicanyi bwakozwe n'inzego z'u Burundi inzego z'igisirikare igipolisi iperereza n'imbonerakure ku maganekerezo ya 11 na 12 muri Kigarama mu 2015 itangazo rero ubwa mbere bwo risubira kwiyamiriza ubwo bwicanyi n'ibindi byaha by'agahomera bunwa byakozwe kuri ayo magenekerezo tukibutsa ko abacu tutabibagiye kandi dukeneye kumenya ukuri n'ukuronka ubutungane kuri ibyo byaha by'agahomera bunwa rino tangazo rirasaba abategetsi b'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira ngo abakoze ayo marorerwa bayahanigwe twasabye kandi Sentare mpanabyaha mpuzamakungu CPI kw'ibyo byakozwe kuri ayo magenekerezo byoba muri bimwe mu byo iyo sentare yushyira imbere mu byo iriko irakorera ko kuko byabonetse nk'ibyaha birengeje urugero tukabona dusaba iyo sentare kandi ko yokora ibishoboka byose abakoze ibyaha by'agahomera bunwa mu Burundi bagaheza bagashengezwa imbere yayo igasohora imitahe yerekeye abo bantu rino tangazo yanasaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU benishyirahamwe by'umwe bwa Afrika ko mu byo bariko barakora bijyanye no gutera basubiza hamwe n'inzego z'u Burundi kw'ibyo batobikora basize inyuma ibijyanye n'ubutungane ku mabi yakozwe muri imyaka itanu irangiye mbere amwe akinabandanya arico gituma tunasaba ko nkishyiramwe mpuzamakungu ONU ryobandanya rishyigikiye umugwi wagejejwe gutohoza ku mabi ariko arakogwa mu Burundi mu cyamake ni itangazo ryo kubwira babuze ko turi kumwe tutibagiye abacu kandi ko tubandanya gukurikirana ibyo bibazo twifuza ko ukuri n'ubutungane bikora ku byashitse muri ico gihe
Tumani na ina makuru mwijanyi na politike leta y'u Burundi ishobora kuba iriko iragerageza guhenda abanyagihugu ibijanye n'ingene ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritunganijwe ibyo bikabonekera ingene irungika abantu mu ibarabara mu gihe haba habaye ugufata ingingo bivanye n'uko yokorohereza abategetsi b'u Burundi canke itoborohereza umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ibujumbura Chauvin umugwengezo akanegura ko leta isa n'iriko irahisha ukuri abanyagihugu irongoye Revenir bazikame mu idonita.
Nyerekano yo kuri wa gatandatu yatunganije n'amashyirahamwe adaranye igishoro bya politike arimo kwa kubutegetsi. Ayo mashyirahamwe akaba yavuga ko iyo myirekano ari yo gushimira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kubona inama nkuru y'umutekano iherutse gukura Burundi ku rutonde rw'ivyigwa n'iyo nama nkuru y'umutekano. Chauvin umugwengezo umwe mu bagize inama nkuru y'urunanise for Arusha avuga ko ibyo gutwara abanyagihugu mu myiyerekano ari ukwerekana ko yo biriko irasubira gucudika n'iryo shyirahamwe kugira irabe ko abantu bokwibagira inyifato ya leta y'u Burundi
nibaza ko bitagira agaciro ahubwo ari imvugo y'umuntu y'abantu bihebuye y'abantu babihevye kuko baraguye mu ikosa rikomeye cyane baraguye mu cyaha gikomeye cyane cyo kwama bariko barica abanyagihugu iyo rero umuntu ageze mu bihe nk'ivyo mu gihe ONU iba irikira bakibura mu gihe ONU iba ndetse ishora no gufata ingingo kubera ububwe gito
iyo myerekano ikaba yabaye inyuma y'imyaka itatu gusa habaye iyindi myerekano igihe umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ataraba umukuru w'igihugu yari yagabishije ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ko biteguriye kugwana n'iryo shyirahamwe mu gihe ONU yo kwihenda ikarungika inteko mvamakungu zoza guhagararira agati y'akazina muntu mu Burundi hari kuwa 16 Nyakanga umwaka wa 2017 mu myerekano yari yatunganyije n'umugambwe CNDD-FDD
yabo mwishaho muza makungu ni narabwiye amaso muyanda abwira nti mwebwe mwatunganije mapurubu ngwize gutwica ntizo dushobora nize nk'amazaka atazoera kutarayimesha je narabaye umusirikare kandi narabaye umugwanyi ako tona turayere ni bande botunesha baraza nayo masaha yo komba yabo tutakwazo tunesha aha murabona turi bake tuzotonesha miliyoni 10 tuzorakwa tunesha turababwiye tuzogwana gushika kuwa nyuma
ingingo yo gukura Burundi ku rutonde rw'ivyigwa n'inama nkuru y'umutekano ikaba yafashwe n'inama nkuru y'umutekano ya ONU ariko leta y'u Burundi ikaba yasabwe kubanza kubahiriza gato akaje na muntu kugira iyo ngingo yo gukura Burundi kuri urwo rutonde ibe Burundi
niye nyifato ugerwe gufasha wakorewe amabi afatiye ku gitsina yogira ni ngombwa kwegera uwakorewe amabi afatiye ku gitsina ukamusaba ko umufasha ku bibazo byihutirwa bwo kumunyarukana kwa muganga no kwitura inyamiramabi kugira yumve ko ashigikiwe amakuru ari buguhe yose utarizo kuyakoresha mu ibanga kugira ngo agume akwizigiye ni no kuneza y'umutekano wiwe utegerezwa kuraba kandi ko mwese babiri muri mu mutekano aho muri ko muraganirira mu gihe naho ubonye kwivyo uri kurafasha bakore bamara bafatiye ku gitsina bitari ko bifata intumbero nyayo wo hanuza abahinga mu byama bafatiye ku gitsina
akona akamu kahajwi nzamba agateka kawe ifadikanije na MFFPS umuhari w'abakenyezi nabigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi
Tumana inano makuru tukwa bateguriye umuntu umwe yishwe ibitenge vya magendo bici miliyoni 52 vy'amafaranga y'amarundi navyo birafatwa mu bucagu cagu bwo kuri uyu wa mbere n'igipolisi hari ku kiyaga ca Tanganyika hafi y'ikivuko ca Bujumbura icegera cy'umuvugizi w'igipolisi akaba yamenyesheje ko uyu muntu yishwe arashwe mu gihe yarashatse kugwanya abapolisi gihe babafata umviriza
saha indwi z'ijoro niho abapolisi bajejwe umutekano hano kiyaga Tanganyika basanga abakora urudandazwa rutema n'amategeko bariko bapakurura ibidandazwa bigizwe n'ibitenge akaba yari ico twita makori 31 agizwe n'ibitenge bigera ku 185,000 mu gihe rero igipolisi cyahashika nkuko mubizi abakora n'urudandazwa baragerageje guca mu nzira zo zishoboka harimo no gutanga igiturire murabizi yuko mu minsi heze bagerageje kwiturira abapolisi bamwe bakabyanga cyabaye rero no munsi nuko igipolisi kihashitse abo bantu hariho abagerageje gushaka kurwanya icyo gipolisi niho rero abapolisi barasa akaba hariho umwe muri bo yitabye Imana yitwa Nduwimana Emile Nduwimana Emile bakavuga ko yari asanzwe ari mu banyonga ubwo bwato kuko bwari ubwato bubiri bumwe bufite imote ubundi butagira imote igipolisi cyakoresha ubwo buhinga rero gushika aho gifata abandi bashika bane
Urongo ye ikigo bere kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi yamenyesheje ko ivyo bitenge bica bigurishwa icamunara amafaranga avamwo agaca aja mu kigega ca leta nayo bwato bwari buvyikoreye buca busamburwa kuri kira Odas Niyonzima Urongo ye obere
Ibi bifashwe nkuko tumadimi turivuga bica bijya kugurishwa icamunara amafaranga yose aza kuvamwo mwumvise ko ico giciro cy'imiliyoni 52 nigiciye cyo kwita Valerand 1 umbe rero hacaza ko kumbere n'amatagisi yari gutangwa ashobora kuza kurenga rero ayo mafaranga yose aza mu kiga cya leta yose ayibiciye cyo bitenge n'amatagisi yose ari kuriho hanyuma ikindi kandi nuko ubu bwato bwari bubyikoreye nabwo nyene buca busamburwa bari gushobora kugurisha mugabo tubona atacyo byofasha kugira ngo duce intege abo bantu twavuganye n'indogo y'ipolisi yuko
Kuchabusambu. Amakuru rero twahavuye tumenya nuko ubwato bwafashwe bwari bugira kabiri ubundi bwaza bwamaze gupakurura ibidandazwa byinjiye biciye muri magendo Twarenda no makuru mu gisagara cha Bujumbura abanyagihugu ba muri quartier ya Kibenga bari dega ko iyo quartier yubatse hadakurikijwe amategeko agenga ibisagara Ije zatumye hari abanyagihugu waho azwi kuri tazinano rya kaburimbo yubatse mu ibarabara aca azibira amazi n'abandi banyagihugu ntibaba bagishobora gushika mu ngo zabo byoroshe basaba abarongo igisagara kuza gushira ku murongo mu banyagihugu ibarabara ryugurugwe gutyo hacibwe n'imifurege itwara amazi idonido na Bonfils Niyongere
igihugu baba muri yo quartier yo mu bumanuko bushira uburengero bw'igisagara cha Bujumbura baridogera abantu bubaka badakurikije amategeko na cyane cyane witwa kaburimbo yubatse hagati mu ibarabara umwe mu banyagihugu baho mu Kibenga akavuga ko atahandi ingorane zose bafite zavuye atari kuri uyu munyagihugu
ingorane yabaye kubera umuntu yubatse mu ibarabara turaje muri administration mugabe abana administration kubera ibintu byo kugiturire hanyishye atowe mu nyuma y'ibarabara yo kugira ibarabara riri ari ikire ari inkontoro nabwo kuri hano Ah, you Marasambu and the Fiwa Kuti. She's the passenger man. I made the petition cutter. Omo Yarafatamazi, a pair of fuller, a college of my pomp. Mamazi, I tell Baku, I don't know what sends a come by. But a pretty thing was it as far.
But Sabarongo, Igisaga Chabuzombo, Boko, and Shoka Jose, Boha, no Murikartia Kivangari, Hoba Pay, Inuakos Bere, Igisaga.
I must have been bila shwani shabantu bumongo na reke ama bara bandi bantu bashe gushika mongo rero twasavye no kuri administration yaguko bira azikibazo ko turumba n'indi migambi mibi biciye ko umuntu eze ko umuntu weza azafutura amagandi gadi magandi go hepfo abantu bagamba bina amazi ko bashobora kugirirwa nabi
ahamagawe n'uruganda wo kumenyesha makuru rwa Hadi Nzamba agateka kawe umukuru wa quartier Kibengaho Hall benshi bazo kwizina rya Bigovu yamenyesheje ko atana kimwe azi kuri ibyo bibazo by'abanyagihugu arongoye ariko ashasaba amenyesha makuru Bahadi Nzamba agateka kawe ko bukwishikira nyabuna ku kibuga kugira abone ingene iyo quartier itunganijwe.
Arakoze Bonfise niyongere mu gusozera no makuru twabateguriye twibuke bagenzi bacu b'ikinyamakuru iwacu uyu munsi bakwije iminsi ya 420 bari mu buroko hariya mu ntara ya Bubanza abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bakaba bahagarikiwe kwa 22 gitugutu 2019 mu gihe bari bagiye gutohoza ibijanye n'indwano zariko ziravugwa mu ntara ya Bubanza muri komine ya Musigati. Abamenyesha makuru bane kuva bahagaritswe bakaba baciye bagirizwa kuba bashatse kwifadikanya n'abagizi banabi bateye igihugu. Abamenyesha makuru bane n'ubu bakaba bavundiye mu buroko atacu bazira uretse yuko bakoze umwuga wabo ujanye no gutohoza ibivugwa mu gihugu. Amashirahamwe atandukanye yabamenyesha makuru kandetse n'amashirahamwe yigenga ajeje ibyagataya kazi na muntu yayo mu Burundi na mpuza makungu akaba dashiba gusaba irekugwa ry'abagenzi bacu bane b'ikinyamakuru iwacu kuko abamenyesha makuru atana kimwe bagize uretse yuko bakoze umwuga wabo. Radio Nzamba n'ubikaba bifatanya nabo bamenyesha makuru bagenzi bacu bari hariya mu buroko tukaba tubifurije kubandanya bihangana. Inongare duce dusozerana makuru twa bateguriye nkingurukire muri bumwe tsimo yakurikiye nkingurukire bagenzanje bakoze ibishoboka byose kugira bamfashe kuyegeranya yakoze wari mpunga bw'ivyuma ino sa kubyimana mugira ibihe byiza aho muri hose.